Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga ikiganiro cy'uyu munsi mugishikirizwa na Oriane Tangishaka tuza kuvuga ku vyerekeye ubuzima bw'impunzi ziri mu bihugu bihanye imbibe n'u Burundi no kuvuga abarundi bahungiye muri Tanzania muri Kongo mu Rwanda guhera mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka w'2015 nkuko rero mumaze kubisaba mutari bake banywanye bacu uno munsi twashimye gutumira bamwe mu Barundi bari mu makambi y'impunzi ngo batwiganire uko ubuzima bumeze turafise ku telefone bamwe mu Barundi rero bari mu nkambi ya Tanzania Nyarugusu no mu Rwanda Mahama n'abari mu nkambi z'impunzi muri Republika iharanira demokarasi ya Kongo mukanye kandi navuganye n'umushikiranganji mu Burundi yajejwe gateka kazina muntu aradushikiriza ico leta y'u Burundi ivuga ku vyerekeye impunzi z'abarundi zahunze n'izigenda zihunga mbere yaho reka tubanze tuvugane na Anise Niyonzima. Anise ni umurundi yahungiye mu nkambi zo muri Tanzania Inyarugusu. Anise uratwumva turi kumwe?
Yego ndabumva mugabo ndabumva neze kero meze nabi.
Nizere ko bidacika ariko amahoro neza uraho urakomeye.
Yego turakomeye cyane.
Uwo tanguruka tubwira muri make ufise imyaka ingahe witwa nde witwa Anise niyo nkuru ariko ufise imyaka ingahe?
Imyaka 32.
Mhm. Komeza.
Navukiye mu Burundi maze kugira imyaka 15 nahungiye muri Tanzania ndiga amashuri ya primary muri Tanzania y'Imutabira ndiga na mashuri yisumbuye y'Imutabira nyine ku gice cy'era rimwe.
Mhm.
Hanyuma haragera aho bamasika impunzi mu myaka mu mwaka w'2012. Turahunguka none butongeye guhunga bivangiye n'amatati ari mu Burundi bivangiye.
Wagiye rero mu kwezi kwa kangahe k'uyu mwaka?
Yatumva?
Yego.
Rero uyu mwaka ushira 2015 mu kwezi kwa gatanu kuva umukuru w'igihugu atangaje ko agiye gutwara imanda ya gatatu niho ibintu byamera nk'ibiyanga abantu bitangura guhunga rero gusa muri uyu mwanya mu nkambi Nyarugusu.
Ugishika none ngahe Nyarugusu wabonye hameze hate mwakiriwe mute mugishika muri Tanzania?
Vraiment gishika Nyarugusu ubuzima ni bwatoroheye kuko twaje turi abantu benshi kandi ahantu twashikira na hantari tumenyeye na hamwe nari kubera agasanzwe aho abakongomani bashyiye mu nkambi hagati mu nkambi hari abakongomani dushikira mu mazungu y'ihangare y'amasaha yamukundeneyo yarari yatukubisa rero dushobora kumenyera buke buke ibintu bijyanye n'ifunguro badunga by'ibiri abaduha ifu y'ibigori bakaduha n'ubushaza n'amavuta kuko turahabaye twamaze kumenyera ubuzima buke buke.
Uti mwashikiye mu mahangare mwamaze igihe kingana iki niyo mukiri muri aka kanya?
No, ikintu twamaze muri hangare twaramazeyo amezi ashika kuri abiri rero kubwanjye nk'amazi y'amezi abiri mba muri hangare.
Amahangare abatayamenyereye ni ibizu binini binini byakirirwamo impunzi. Anise komeza.
Tumaze kuba muri ibyo bihangare naramaze y'amezi abiri aho bankura aho bantu bita amabrende ariyo bita amatante tuba muri ayo mazu bita amatante niyo turimo turarindiriye kuko bavuga ko bashobora kuduha izindi nkambi nshyashya gutisenga turarindiriye ko UNHCR na leta ya Tanzania bashobora kudufasha.
Reka twongere tubaze uwundi murundi ari mu nkambi y'impunzi mu Rwanda nawe nyene ubu tumufise ku murongo wa telefone ariko ntiyashimye gushikiriza izina ryiwe ku mpamvu z'umutekano. Uratwumva umunywanyi wacu ari mu nkambi yo mu Rwanda uratwumva? Ego uwo tubwira ryari washitse mu nkambi z'abarundi ngaho mu Rwanda?
Okay, yanashitse ngaho mu nkambi nashitse mu Rwanda itarike 20 z'ukwezi kwa kane ahantu bita Gashora. Atesora baratuzana ahantu bita Mahama. Nsenge z'ukwezi kwa kane.
Ego waje uva hehe mu Burundi?
Aje mva i Gitega.
Wahunze wenyine cyane? Ego
nahunze jenyine.
None
ariko twarakunganye n'ababanyi.
None woba wahunze iki mu Burundi nige iki cyagutuma uva mu gihugu cy'amavuki?
Ego urakoze kumaze icyo kibazo kweri nibyo twarahunze manda ya gatatu y'umukuru w'igihugu.
Manda niyo yabahungishije?
Itari sigi oya twarahunze n'ubwicanyi bwari ko bukorerwa bene gihugu. Abanyebene gihugu bafijoro n'umurango
mu ntara ya Gitega.
Ubutungane butigenga nivyo twahunze.
Kubwawe none mu ntara ya Gitega aho waba ni igiki kubwawe uretse kuvuze ko umutekano abantu hirya no hino bagenda bari ico kubwawe wewe wumvise umutekano udakwiye?
Burya kubera iziro benshi kugira nze mu Rwanda z'uku kwezi kwa kane njye nari narabanjije kwanza ndahunga mungira muri Congo ahantu bita muri Sange me ntabwo nasabye ubuhungiro narahunze bi bateguye kutwica imbona ya kure zateguye kuza kunyica ndahunga maze guhunga muri Congo.
Iyo uvuze ati bari bateguye kubica amakuru mwari mufise yuko mugiye kwicwa yarayahe?
Byarashitse buri muntu najya yanywa na bose byarashitse turamenya ko bagiye kutwica. Menye ko bagiye kunyica ndahunga mbungira muri Congo ariko ntabwo nasabye ubuhungiro nahungiye ku muntu yari umugenzi ndahungiraho. Bagiye guhungiraho zari tariki 16 z'ukwezi kwa kane niho perezida w'u Burundi yatangura gutanga inkoho azihemba nakura.
Ariko ivyo ntiwovyemeza urafise ivyemeza?
Ivyo no vyemeza. Genda kuri RPA.
RPA niyo
amakuru ya RPA Burundi. Usabe amakuru yaciye kuri radio itariki 16 z'ukwezi kwa kane. Uraza kumva yuko jewe nahunze abo twari gupfana bamwe bapfuye abandi bakafungwa mu mpinga. Okay, reka mbandane. Mbanje gushika muri Congo. Narahungutse. Nkungutse ntabwo nasabye ubuhungiro. Nagiye kumutura nyene kubera ni proteje. Ndagaruka muhira nyene ndakorera activite nahora ziba yabaye muhira. Haciye igihe procureur umutaye kuwufata. Zija tarike 20 nahunze mva muhira nza mu Rwanda. Ndaza direkte ikirano mita mu kirundo ndashika kugene ku mugenzi acarambye ati duhungire mu Rwanda cha turahunga dushikira igashora bacabatizana mu nkambi yitwa Mahama.
None umutekano wawe umeze gute ngaho i Mahama ko wumva wahunze ubwicanyi kandi yuko hari n'umutahe wawe wumva umutekano umeze gute ngaho i Mahama?
Umutekano byo mu gihugu cy'u Rwanda kiragerageza kudukingira n'ukuri umutekano ni mwiza. N'ukuri turaryama twisanzuye.
Ego. Reka twongere tubaze n'undi, turagaruka kubaza ibindi bibazo, tubaze n'undi muntu ari mu nkambi muri Congo. Elias, turi kumwe ku murongo?
Ego, turi kumwe ku murongo.
Amahoro neza ngaho muri Congo mu nkambi y'abarundi, mwifashe mute?
Ego na marame ariko turafise ibibazo bitari bike biduhanze.
Cyambere wowe banza ukatubwira ryari wahungiye ngaho muri iyo kambi ya Lusenda muri Congo?
Ego nashitse itariki 30 z'ukwezi kwa kane none nashika muri kambi ya Lusenda.
Wewe kubwawe none wahunze iki mu Burundi, byagenze gute?
Cewe muri make nari mfise abagenzi igihe nahora nige Bujumbura. Hama abo bagenzi baragize n'ibibazo mu guhotegwa n'imbonera kure, babiri barishwe, umwe yaravunaguwe aramererwa nabi rwose mu bitaro. Nanjye bica bintera ubwoba kuko nari umwe muri abo bagenzi, bica bituma mpunga bivanye n'amabisha bakora izo mbonera kure.
Ufise imyaka ingahe none ga Elias?
Ego ufise imyaka 23.
No kuvuga kumaze nk'amezi nk'ane atanu bavuye mu gihugu, vyifashe gute ngaho mu nkambi impunzi i Lusenda?
Ego hano mu nkambi vrema baradufashe neza ngo ikintu kijyanye n'indya twazironka inyuma y'ukwezi kumwe, uko ukwezi kugenda guhera bagenda badupokeza indya. Ama baraduhaye inzu, hariho n'abandi bakibandanya baza bukebuke babukira n'amazu. Hame ariko turafise ikibazo kimwe. Kwa edukene mutse mudusikiriza.
Ni kihe kibazo?
twebwe twari dukeneye ari kibazo kiri mu ikambi kijyanye n'inuze n'abanyeshuri ukuntu bo kurikirana programme yo muri Congo abandi abakongomani nabo bagakenera yuko dukene abakongomani bo bakenera yuko dukurikirana programme muri Congo abarundi natwe ntabyo twakwifuza twakomba yuko twokurikirana programme yo mu Burundi ku bushake bw'iwacu kuko programme muri Congo atari yo tuzogenda gukorera mu Burundi bitazokunda
icyo rero numva ari kibazo umuntu akeneye kubaza abajejwe abayobozi iyo nkambi kugira ngo bumve ko nubo gikemura nizere ko batwumva kandi ko akamo ubateye bakumvise
atako kamo ndakeneye bakumve ko yari kubera n'umukuru w'ikambi wacu twatoye ku ico kibazo yaragize agihagarariye yarakubaguye na bamwe b'abakongomani bitabimutuma ahunga inkambi ntitwabisimye gose
uretse ico kibazo c'umutekano coco cifashe gute ngahe Rusenda
ego kibazo cy'umutekano kirameze neza gose frame ama twadukeneye n'induze n'ukuntu ari abanyeshure benshi ikibazo cy'abanyeshure biga ari abanyeshure benshi bari muri iyo kambi bakurikiranye bati baza gukurikirana igisata cy'ubuganga nk'abahora bari Bujumbura bari basika nk'abanyeshure ngira nk'amajana 2 wabakurikirana igisata cy'ubuganga biboneka yuko bateza guhindura icyo gisata kugira bafashwe na haseri icyo kibazo nacyo twakeneye gukurikiranwa hafi batureke tubandaje tukurikirana icyo gisata hama baronka ukuntu badufasha natwe badufashe natwe turi mu nzu nk'abandi
ego nkuko Elias abivuze reka ngaruke kuri Anise ari muri Tanzania Anise ibibazo bimwe muhura navyo ngaha mu nkambi y'impunzi nyaruguso muri Tanzania byo bari nk'ibihe muri aka kanya
ego ibibazo bimwe muhura mu nkambi ngaha nyaruguso kubintu bijyanye no n'ubuzima bwa minsi yose hamwe bivanye n'izi ndya baduha niwe misara badupokeza indya kenshi urabona ko baduha indya tude individivingi mugabo rero urabye yongera kugifungura individivingi bidahindura nk'ubuga ry'ibigori n'imishaza biragoye bisaba yuko umuntu ashobora guhindura akavuga ashobore kuronka ikinyamakuru
naho
kuronka ikinyamakuru kuronka ikintu ashobora guhindura ni ngombwa umuntu ashobore kuvuga ati agende kurondera agahera nko mu bigizi kandi tubotse umuntu akadangaza nk'utwo yakomeye kugira umuntu ashobore guhindura
none ivyo birashoboka muraronka murarekure kugira ubuzi muraronka ubuzi amafaranga wewe ubayeho gute
nge nk'ubuzima mbaye bw'iwanje nsanzwe ndi muganga ndakora mu ishuri rya Red Cross yego baradufasha duhera dukeye mugabo hariho nk'abandi ndabye nk'umuryango wanjye nanjye bamwe ntibatsinzwe ubuzima buragoye bisaba yuko bashobora kwimenyanya bakajya mu kigizi ahageze kujya mu kigizi rero ni usanga ubuzima bugoye kuko muri mpunzi ntiyemerewe gusohoka inkambi kandi gusohoka inkambi ni makumyabiri muri Sudani abantu baba batumye gusoza inkambi ni benshi kandi bibari kugira babironke bose biragoye kuko i Sudani hamwe baratubwira ko bitangwa kuri gusa ahandi umuntu ugasanga atanze ibihumbi icumi iyo bishitse umuntu akavuga ati ahise ku ibara ashobora kugenda agashobora kurangura nk'utuntu twata akarangura nk'ibitoki cyangwa akarangura nk'ibiharage akabigera mu nkambi ashobora kudandaza akaronka nk'amajana 5 y'ibindi agashobora kugura nk'utuntu ashobora guhindura ashobora kuza arafungura
Ehiriru shaka kwenda kubyira. Kuye kutazi kurasisha inkoko. Utoke ndiri nyuma yanje koresha ubuhiri naka gatunga. Eh? Wewe kutoge manuri ku. Eh. Jumba wose bari kenda. Eh, shaka cyawe kurasa.
Ibyo ni biki gabane bani.
Umbi. Umbi mawe nawe. Wewe numva ko twitegurira ingwa.
Eh? Ingwa hano.
None.
Ewe bana yanje naramye ngo nze mbone.
Ubuki.
Mungwa na mu 65. Nabuza abavyeyi.
None.
Nje ndahe bishure nja kuba katarage. Mu 72 naho. Ingwa ni mfaka za ntarana gandu.
Ubuki watubaye
bandi. Ije yaje mungwa na 93 naho. murazi kwabo muvukana bose baba cishije kuho
rekana twe tugwane mbere tubahuje
rero namwe mwomoteje marire bane banje byara bananiye kuza nabagore ngo ndonka kuzu
tabagore
none mugira musubire gukwega ingwano kabane banje mbega jewe musaka nzokwicwa na gahi
arendi uko twigwa
naho bona munshakira mahoro kanu
twafa tuguhaga ma ahubwo reka namwene wacu ndamwigishe kurasa tuzofashanya kugwana
na narimwe bane banze mahoro zigera zanwa n'ingwano subite bya bigwane shi wabibahaye aha niho muzoba mu ngwane
imyonkoho kabwa nije kurasa
Heringa mawara shaje nazi nijia
puu Napjaje kamana
Mbesi nubisi ngomukula sabaku iganga
Yo
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 Yo Yo Yo
Mbega ndashimawe yo
Urabona ingene urashimawe gakihutura Yo Hey mawara puu Mawara puu Yene mawara puu Apuye mawe
Warundi, warundi kazi. Tukwiri ndi ngendo yudusubiza muntambara.
Akona kama mutewe na studio ijambo. Igisata cha kumenyesha makuru chishira hamwe. Search for common ground mu Burundi.
Chuti mwese muduteza matwi. Iyi ni radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM murongo wa 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 nibice 3 nkuko rero mumaze kubisaba mutari bake banywanye bacu uno munsi twashimye gutumira bamwe mu Barundi bari mu makambi y'impunzi ngo batwiganire uko ubuzima bumeze turafise ku telefone bamwe mu Barundi rero bari mu nkambi ya Tanzania Nyarugusu no mu Rwanda Mahama n'abari mu nkambi z'impunzi muri Republika iharanira demokarasi ya Kongo murantunga ko kwita impunzi kuko si izina ryiza kandi ndaize ko ari ikintu kitoroshye kuba muri hanze y'igihugu ariko uri mu Rwanda tufise ku telefone atashimye gutanga izina ryiwe atubwire ko ivyerekeye imfungurwa bimeze bivyifashe gute munywanyi wacu uri mu nkambi yo mu Rwanda Imahama
yego murakoze kunyiza kanya yego ibiko bifungurwa n'ukuri imfungurwa bimeze neza imfungurwa n'ukuri turaronka amagarama make akwiyimvunze nyene n'umuntu abimpunzi ariko cyaronka inyuma y'ukwezi kumwe ariko rero ikibazo dufite ni kibazo cyinzi n'ikindi kibazo n'ubwishi bw'abantu ko tugiye gutega abantu baba ari benshi arakunda kuba imvururu nyinshi abantu bagashamirana ariko rero turabironka n'ukuri nta muntu abibura ukuri turabishima
yego cyane reka nkuko bivuze abantu baba ari benshi cyane mu nkambi zimwe zimwe reka mbe abatwumva ibitigiri by'abantu bari muri izi nkambi turiko turavuga nko mu nkambi impunzi Inyarugusu muri Tanzania ishiramo mpuzamakungu onyirijejwe kwitaho impunzi ku isi rimenyesha ko hari impunzi ishika ku 190,000 muri Tanzania mu Rwanda naho batangaza yuko hari impunzi zishika ku 74,000 aho ni mu Rwanda 74,000 muri Kongo ho bavuga yuko hariho impunzi z'abarundi zishika ku 13,594 ivyo rero bikaba ari ibitigiri bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu onijejwe kwitaho impunzi reka mukanye nari mpejeje kuvugana n'umushikiranganji Martin Vyabandi n'umushikiranganji ajejwe agateka kazi na muntu imibano ugushikirana n'iterambere rirama mu Burundi yaduhaye incamake y'ukuntu leta iri kwitaho impunzi dutega amatwi ikiganiro ngiranye nabo mukanye gato cyane mwumve icyo afise yabivugako Ministre Nivyabandi Martin ndabaramukije
Mwaramutse Oriane
Banje kubakeza cyane mu mabanga mashasha y'ubushikiranganje mugiye kuyobora
Murakoze cyane ariko no kwibuka yuko Mwakwa kwa ya shimute kibiro njiviri nazine. Ego. Mwakwa kwa mchiloni mbondo njivu ungwa. Mwakwa kwa gose.
Ego chane. Turashimie kandi kuwana mufasha kanya kukufuga na natwe. Turumva yuko muri murugendo mumabanga ya kazi muva mu gihugu.
Ego.
Ikibazo cha mbere twari dufise mu kiganiro cacu gihe ijambo abanyonyi biradijwe rya Amerika ikiganiro muri isanga cerekeye impunzi kuri uno munsi hari ibitigiri byinshi bitangwa n'amashirahamwe atandukanye mu bushikiranganje mutangiye kuyobora mwoba muzi igitigiri c'impunzi kugeza ubu bamaze kuva mu gihugu kuva habaye imyerekano yatanguye mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka
Ego murakoze cyane kutwaza ico kibazo cyane cyane kubijanye n'ibyinshi bivugwa kubijanye n'impunzi n'ibitigiri bigenda biravugwa n'amaradiyo n'amashirahamwe amwamwe aho gasanga ibyo bitigiri ibigenda bihuye twebwe rero dufatira ko n'ibitigiri twatwumvikanye ko n'ibitigiri biba byagize ko ibyandikwa hamwe n'ishirahamwe hashe cyane cyane mu bihugu baba basanzwe barimo aho twatandukanya rero iyo bavuze impunzi z'abarundi hari impunzi izigiye bushasha kuva havuyeho ibyimyerekano yabaye mu gisagara cha Bujumbura hanyuma n'izindi mpunzi zari zirindiriwe kugarukanwa mu gihugu gashika hafi y'ibihumbi mirongo ine impunzi zose hamwe rero mu bitigiri twarabiye hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rigejwe by'impunzi bya bigera nko ku bihumbi ijana na mirongo icyenda na bitatu nibyo bitigiri byegeye ngaho gatoya kuko hari n'abandi bagenda bavayo umwe ariko imbere yaho bari bagiye hari abagiye baragaruka mu buryo mu bushikiranganje bwacu twashoboye guharura hafi y'ibihumbi mirongo umunani bagiye bagenda akamara akanya gato amatora bakavuga ko amatora nayo azogenda nabi hazoba mwintureka hazoba ubwicanyi mugababona bigenze neza bagaca bagaruka cyane cyane nk'abari bantu bari bahungiye mu mihana batagiye bakambi y'impunzi nije twovuga hafi ya 2008 ariko hariho n'abandi baguma baza muri kino gihe mu Kirundo mu ntara muri za Giteranyi na za Makamba abo rero twe turakora turaba ibitigiri byabo kuko twarumvikanye n'ishyirahamwe mpuzamakungu hashize ko nabo nyine aho bizogaragara yuko bikenewe ko bufashwa ko kugira bakigwe neza mu gateka kabo kuko byagaragaye ko benshi bari bahunze ibihuha ubwoba twaje turumvikana rero n'ukuntu n'izindi mpunzi zisa ziri mu makambi muri bwa buryo bwaho dukorera hamwe igihugu cyahungiyemo ishyirahamwe mpuzamakungu hashe na leta y'u Burundi twumvikana ukuntu dushobora gutahukanwa nta nguvu zijamwo baza kugushaka kwabo mugacane cyane ari ibikorwa byinshi bigiye kuzokorwa mu minsi iza kuza kugira abo bene wacu bagiye bahungiye mu mahanga babone yuko bakiriwe mu gateka kabo
ego muravuze yuko hari abashika ku bihumbi mirongo umunani bamaze gutahuka ariko nk'uko bivuze igitigiri kigera ku bihumbi ijana na mirongo icyenda ni ukuvuga ko hasigaye nk'abashika barenga ibihumbi ijana bakiri muri ayo makambi ari mu bihugu bihanye imbibe n'u Burundi kuva mu gitangura amabanga y'ubushikiranganji bujejwe gateka kazi na muntu mibano gushikirana n'iterambere muramaze kugendera impunzi ziri muri ayo makambi muri iki gihe
twebwe nk'umushikiranganji n'ibyo abandi Martino ntiturashobora kujyamwa nk'umushikiranganji muribuka ko higeze kugenda abagize leta y'u Burundi bagiye mu gihugu cy'u Rwanda bakabara n'impunzi bakabaganiriza bakababwira uko byifashe mu gihugu hanyuma bakabemerera yuko abazohunguka bazoshika bisanze hakaba hariyo n'ingingo zafashwe rero na nyine icyubahiro umukuru w'igihugu arabigarutse ko ibyabo bitegeza kubaho bikubahirizwa bigacungegwa n'inzego zose zibijejwe baba abasanzwe barongoye abandi ku mitumba babajejwe umutekano abo bose bahamagariwe gucungera abantu bashoboye gutiza bakagera mu bindi bihugu hanatsinda n'abahungutse rero nuko nyine ashikira mu byabo kuko n'abantu bavuba amazi yabo acariho ama mu bijanye rero nabiko byo gufatana munda uvuga kuranga barundi ntambashira mu muzamba ku mutwa rinze gutaka ari kabarundi bonyene yacije mu bushikira nganje bari yungunganije kugira bashobwe kubakira kandi utyo witeguye kandi kuzosubira kubakira hari ikorwa bitegekanijwe kuzokogwa kugira namashira mu mpuzo makungu azuza rafasha mu bantu bose bashaka kuhunguka ko turumba bakurya no hino ko harimo abantu bari mu makambi y'impunzi bashaka guhunguka ibyo twandunda mu mutima gatondo twamanye n'abayoboye hase to turavugana kuri icyo gikorwa cyotunganye
yego none ku bwanyu nkuko mubivuze hari abipfuza guhunguka murategekanya kuja kubagendera kugira murabe ibibazo vyabo muvugane nabo murabe neza na neza yuko bipfuza guhunguka murategekanya urugendo kuja kuraba izo mpunzi
yego cyane 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 kuko murazi yuko iyo hakiri n'umurundi umwe ari mu buhungiro biraho baje cyane 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 kuri leta y'u Burundi ari nacyo gituma tuvuga ati twe dukora ibishoboka byose kugira izo mpunzi zihunguke no mu byo tumaze kuvugana araciriye n'indwi n'inusu twagize inama n'abantu bose baragwa n'iki kibazo cyo guhungura abantu kwasubiza mu byabo kwasubiza agateka kugira turabire hamwe ukuri iki gikorwa cy'utunganyo aho rero leta y'u Burundi na leta izo mpunzi zabo zirimo atwova nka leta y'u Rwanda leta ya Tanzania hariho abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo nabake bari muri Uganda n'abandi bakira gusaba mu zindi bihugu hanyuma tukavugana tugashinga iminsi yashya mpuza makungu hasere naryo cyagisho riterere kuko n'amasezerano yakozwe hagati y'igihugu cyakiriye impunzi n'icyo bwaje zivamwo hamwe na sere ari mu minsi ya vuba rero turategekanya yuko tuzogendera ayo makambi y'impunzi tukababwiza ukuri uko ibintu bimeze murabona nko mu gisagara cha Bujumbura abantu benshi bari baravuye mu makartie baragenda mu bindi bihugu cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda hari n'abagiye muri Tanzania no muri Congo ariko baraza kubwishi urahabye amazu dufise inshuti dufise abagenzi benshi bariko baragaruka za modokari zisa zitwara ingenzi ziva Kigali zizi Bujumbura umunsi yeze byaza ari myinshi cyane zizanye zigarukanye abarundi bari bavuga ko bagize ubwoba batewe ubwoba n'ibihuha bakaba bagarutse kandi aho bashikitwa n'abakiriye neza nta ngorane bafite
ego muravuze yuko nk'uko umukuru w'igihugu yavuze yuko bazogerageza uko bashobora kose ku rwego rw'intara gucungera ibintu abantu basize inyuma ariko hariho n'abavuga yuko bifuza gutahuka yego ariko bakaba bagifise amakenga y'umutekano batahutse abo bobo mubishura mute
ibyo nabyo rero leta y'u Burundi n'ico gituma yavuze yuko na kizigenze n'ico mukuru w'igihugu yuko umuntu wese atahutse mu byiwe ategerezwa kubahirizwa mu gateka kiwe aho abasanzwe barongoye imitumba yakoze kuri mere abastanderi abagura amatari akamo bategwa nuko ata muntu yoza ahungutse ngo hagire umuntu amutera ubwoba hagire uza kumwagiriza ibintu abiri kuko ari inzego zisanzwe zibijejwe kuko hari aba twagiye tuva bakuru ijya no hino ngo ushitse mu Burundi ngo ucufatwa ariko ibyo sibyo gusa umuntu ashobora kuza mu gihugu aje mu gihugu akaba yarafite indi dosi mukurikirana ibyo yari ibindi muga umuntu wese yahunze ahunze ibihuha agahunga ubwoba turamuteye akamo nibahunguke nibaze bazokwakirwa nk'abavandimwe kanatsinda nta mbezi menshi ahaciye bashikira muri bene wabo muri bashiki babo bashikira mu bari basanzwe babana jewe naheruka muri komine Giteranyi havuye hari abantu bashika imirongo ibiri bari bahejeje bari bagira abashike n'abandi batubwiye ko bagira abandi batubwiye ati mubakirane ugweze mubereke ko mubakunda mubereke ko hari abarundi kugira ubwoba hari abagira ubwoba abantu bose bujya ntibanganya kurinda hari umuntu umubwiye ikintu wambwiye ati iki ni kigiye kigira kibe atarabira no kwiraho no kugitohoza ugaca usanga aciye asimba aciye yiruka abo rero turabahumurije ingamba zose ingingo zose zarafashwe kugira basubire mu zabo atankomanzi
turabashimiye cyane rwose kubona amafasha aka kanya mugire umunsi mwiza
yego murakoze Oriane mugube mubwira abarundi n'amakungu yuko Leta cyo kirakora kugira ikibazo kijyanye n'impunzi cyane cyane ko ari za vuba dushaka kuzimara igihe kirekire hariya kuko igihe bamaze igihe kirekire kubera imbozo za politiki zari zari icyo gihe bijyaduteye ibibazo byinshi ubu dushaka yuko baza bubaka igihugu ntitwifuza yuko Murundi asubira kwitwa impunzi
Ministre Nivyabandi murakoze cyane rwose
murakoze namwe
Oho rero hari mu kanya gato cyane gaheze aho twaganira na ministre Martin Ivyabandi mu kanya afata urugendo rw'akazi hanze y'igihugu Martin Ivyabandi numushikiranganje ajejwe agateka kazi na muntu imibano ugushikirana n'iterambere rirama mu Burundi reka mpe akanya abatumire bacu bagira icyo bavuze kuvyo ministre avuze hanyuma dufata akanya twakire ibibazo by'abanywanyi bacu bari hirya no hino mu Burundi mu Rwanda no muri Tanzania no muri Congo kumbure bagire icyo babajije abari muri izo nkambi dutangurire kuri Anise hari icyo wumvise umushikiranganje yavuze mu bamushaka kugira icyo muvuze ko allo Anise turi kumwe ku telefone Anise muri Tanzania okereka tugerageze twumve mu Rwanda uri ku murongo ari mu nkambi yo mu Rwanda wo gira icyo shikirije cyo ministre Martin Ivyabandi avuze
ayo abategetsi b'Burundi busigana ubwenge kumutakura abantu biriwe mu mazu ntabwo biriwe basohotse ntabwo biriwe bagiye gusuma biriwe mu mazu inzara ubiri mu kubiri akavuga yuko igihugu cy'Burundi gifite umutekano eski igihugu gifite umutekano igipolisi kizibira abantu cyangwa kibareka bakajya gusuma kindi nacyo nashaka kubeshuza ni izo nkuru z'abo bantu avuga ko bahunguka bava ngaha kuri hari umuntu aheruka guhunguka avuye ngaha aragenda mu Kirundo ahantu bita Bugabiro kuwa gatandatu baci bamwica yaramazeyo insomene baci bamwica arapfa kandi nabizi namwe aya makuru murayasisa abo naho avuga yuko abantu bahunguka ni ukuri ndabeshuza nta munyagihugu ahunguka ahubwo abanyagihugu baba
Ibitigirahari byerekeye abahunguka su kuvuga ko ivyo vuze no vuga ko bimwe mu byo vuze kumbure ari byo kuko abantu bariko barahunguka ibitigiri birazwe n'ishira mu mpuzo makungu ONU kumbure nk'ivyo umutekano twavuze inkuru yerekeye abapolisi bugarije quartier ya Mutakura kumbure hari ibikorwa by'igipolisi bikobera kogwa reka tubaze na Elias muri Congo nawe twumve icyo bivuze ko niba nawe nyene yako kamo ministre yate ko guhunguka uko yakakiriye Elias uratumva
yego ndabumva nukuri ibijanye na nicyo ministre avuze nimba mwikambi yindimwo yo mu Rusenda aho bariho ababoneka bagenda mu Burundi niba tuko benshi wabagenda mukuraba agafaranga kuko inombo numengo bigoye kuronka agahera mu mihana bahoramwe ariko benshi mubona mbona bagenda mu Burundi bama batebayo kwe sinzi ko bahari abantu bama bagendayo gusandumva cyane abo bahunguka yuko bava mu kambi ya Nyarugusu ariko ngaha mu Rusenda vrema sikirenga ndabona abantu tukiyo
okay bongiye kuronka Anise ku murongo wa Tanzania umwanya muto cyane kugira ngo twakire ibibazo by'abanyonyi biradijwe rya Amerika nabo nyine barifuza kubabaza ibibazo Anise ngaho muri Nyarugusu muri Tanzania uwo bufisi icyo uvuga kuvyo umushikiranganje ahejeje kuvuga
yego urabona ko nari navuye ku murongo mugabo sinashoboye kuyisaba amabwiriza byose ibijyanye no kuvuga ati yuko dushobora guhunguka icyo ni ikibazo kigoye cyane kuko benshi nka jewe ntibyatumye mwumva n'ibitanumva birabandanya nk'ibyo mu buryo byabaye kumusakura na jewe naho jemwe yawe kumusakura nyine aha kuri kantine ya Mutakura nimenyerekane n'ibatamuriye mbona rero n'ibintu mpagiye ko kajagaje kibandanya guhunguka vrema isatiye duhunga nibo kibandanya yagoye kumva yuko tutashobora guhunguka
Birumvikana reka duhe akanya abanywanyi biradijwe rya Amerika ku murongo turafise uwitwa Bantu. Bantu uratwumva?
Ego ndabumva ijya kwijya.
Ego Bantu wobe ufise icushikiriza ikibazo ufise kuri aba barundi bari mu nkambi z'impunzi mu Rwanda muri Tanzania no muri Congo canke hari icyo ufise ushikiriza kuvyerekeye mushikiranganje yashikirije.
Sha murakoze kwanza ntangwe gushima.
Ego.
Icambere no vuga kwanza no vuga nti Imana ifashe izo mpunzi zene wacu zahunze igihugu. Kuko umushikiranganje yavuga yuko impunzi zohunguka buriya ikibazo catunye bahunga kitarahera simo nako ari ibintu byoshoboka. Kingu iki? Kuko ugiye kuraba nk'abantu bakomakomeye muri politike baromo cy'igihugu baragenda bishwe umunyagihugu asanzwe nawo. Kandi nibiriko biratera biva mu Burundi bizotuma natwe twavumiriye tubasangayo. Kuko nta kibishombora giko kahinduka ahubwo ho byohindukira bima byunyuka. Aha navuga yuko hari abahungutse bagira nti none kubera ko ivuga ngo hari umwe muri karahunguka. Duvise 1990 nibirenga ko inyuma y'igihugu akavuga ngo ahungutse abantu batanu agaca avuga ngo umutekano wabuze. Habuze kugira ngo bahunguke bose. Cyo nico kibazo no shobora kwibaza kandi nkamubaza. Ikindi no vuga nti ahubwo ijwi rya Amerika kubona mwara duca gateka mukaza mu radio mwanya kuvuga ni ibintu byose cyane gose. Kuko haraba nk'ibintu mu Burundi ushobora kuba wobona ukabara wo bishikirize ukabara wo bicisha unabivuze umugenzi akabyumva uwo munsi no kubaho ukabikesha Imana ubonye bukeye. Kindi nacyo no vuga nti ahubwo nimba ari bishoboka kuko Uburundi n'ubwacu nitwobwiruka twese ngo tugirene amakunga arakwiye kuraba kuko nikwiye kugenda kuko ndaje baravugisha umwa baragize nte byo mu Burundi bigeze bisesemana ahubwo ikintu kihari nibagerageze barabigikwiye kuko nimba baravukoresheje umwa byarananiranye ntako batagize twebwe ahubwo abantu bato bacu nitwe twahonera nitwe twagirira ingorane urana bamwe twahunga abantu kagira nte mugabo bobo ntacyo babonamwe n'ubwo rwoguma dutubatuza bamwe bahunguka abavyeyi bacu bamwe ntuzi yo bari binacu bamwe ntuzi yo bari kandi twabakunda tutivuze ko bakore natwe kituzi niyo baba bari ahubwo biraryoshye cyane yuko boza nk'umushikiranganje akadubwira icyo akora akorogira byose bitorega umuti ingorane zabaye mu Burundi zose akajenga akadusigura icyo byavuye ko n'ukucyo bagiye kutwemera bagiye gukora muri iyi minsi kuko ni nk'igifungo kirekire bakunda kwita ngo ni mucezo wa ndani mu Burundi.
Ego birumvikana amakenga ufise kandi ibyo washikirije nibaza ko abo mu nzego zo hejuru babumvise amakenga ufise niyaba mu Burundi bari mu nkambi bafise ico bashikiriza kuvyo Bantu avuze. Tutangure kuri Anise Kombore duje kubandi.
Ego Bantu arasize yuko ibintu bigenda guhunguka yuko icyatumye duhunga n'ubukiye bandana yaje nk'abantu baguma bapfa umwanya ku mwanya na bantu b'abategetsi kandi abantu bato bato nabo abene barapfa mugabo bo ntibashobora kumenyekana kubera abantu bato. Biraboneka yuko ata mahoro ahari mu Burundi.
Ego ariko mbaze mwese muri izo nkambi aho muri hariho n'abarundi bamwe bavuga bati mu ntara yacu amahoro arama nta kibazo nubwo twumva ubwicanyi hijya no hino. Ego buriko buraba ibujumbura kumbure mu ntara ijya no hino abandi bakavuga bati twebwe nga mu ntara yacu turatekanye kandi inzego zarashinzwe ibintu bimeze neza. Abo bobo mwumva mwo babwira iki? Tubaze uri mu nkambi y'impunzi mu Rwanda, umutumire wacu ari mu nkambi y'impunzi mu Rwanda y'Imahama, uratwumva?
Wabiyumvira uko n'ukuri n'uburenganzira bwabo n'ukuri ntawe urwanya icyiyumviro cyabo, ariko bamenye yuko ubutegetsi buriko buratwara mu Burundi nta muntu yabutoye gishyizeho ku ngufu.
Niwe aba ari bo banyine babivuga akaba ari nabo babatoye, wumva woba wobishirute?
Ahubwo abo nyine bavuga ko babatoye bakahunga nimbo nakwezo zarahinduye ikibanza cyo gukorera amaze kaza gukorera, ariko ndamenyesha yuko nta mwaye n'imwe bazokora nta n'uburenganzira bazokwigira baronka bwo gukora nkuko bakora mu Burundi. Kuvuga ko baje kuko batoye ubutegetsi budashimwe na bose mana yamirizwa n'amakungu wapi abo si mpunzi ahubwo bahinduye imirimo yo gukoreramo ahubwo ni kuraba neza tugayikorerako.
Elias abavuga yuko hari umutekano wo bishurute ko kumbure mu ntara zabo naho nyene canke mu duce barimwo koko harimo umutekano watawe wanjya wangure ata kibazo kiriho bakavuga bati Elias tahuka uwo mu ishurute
asa abantu yagatwengo kanini kabisa ahubwo nuko gusa icyo mbona abo bantu bavuga ivyo nuko
arabantu nkora mutima ku mugambwe uri ko butegetse mu Burundi atakundi bose bara kuvuga mu gihe yo bari umuntu azi yuko ibintu biriko biraba mu Burundi bimwe abyumva mu ntara zitandukanye ndazi nawe shewe kuvuga ivyo yuko hari umutekano ukuye mu gihugu.
Tubibutse nchuti namwe bagenzi ko muri ko mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika samiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise wundi munywanyi w'Ijwi rya Amerika yitwa Eli ku murongo. Eli iricushikirije canke ukibazo ufise?
Ego allo.
Ego Eli uratwumva?
Allo. Ndabumva.
Ufise kibazo? Ego Eli gira ishikirize kibazo ufise canke ciyumviro ku batumire bacu bari mu nkambi y'impunzi?
Eko cewe nitwa ndacayisaba Eli nkaba ndi mu ntara muhinga muri komine Giteranya aho bititura.
Ego.
Ikibazo nari mfite kwabo bantu bahunze nuko no basaba bagahunguka kuko je mbona aho duherereye amahoro yaragarutse. Ego bogaruka mu gihugu twaho duherereye tubanatangorane icyo twosaba leta nacyo ni uko yo bahungura kuko mbona ka bintu byabo byishitse yononekaye.
Kubahungura ni ukuvuga kubasaba bagaruke ku nguvu?
Kagaruka mu gihugu cyabo cy'amavukiro kuko mbona umutekano waragarutse. Naye byo bavuga ngo imbonera kure zaragira jembo nini wacu atangwane kabisa.
Muyinga nta kibazo cy'umutekano muri aka kanya.
Yego twe ntangwane aho duherereye gusa icyo mbona bahunze bagiye bahunga ibintu by'ibihuha. Ibintu by'ibihuha nabyo mbona ko byohagarara bakaza tukabigo cyacu kabisa ntangwane zihari.
Reka mpeka jambo umwe mu batumire bacu bishure Eli. Eli bugumye ku murongo wishure ikibazo baba bafise. Umutumire wacu ndabibutse ko adashoboye kuvuga izina giwe kubera ibibazo by'umutekano. Ngira ico wishuye Eli avuga ati imuyinga hano amahoro nkuko nariko ndabivuga ati hari amahoro ati tahuka. Umwumva wo mwishura gute?
Avuga birashika kaba yabona ari wenyene. Bega yirinda kubaza. Igihugu kirimo umutekano kimeze gute? Igihugu kirimo umutekano abapolisi bugariza abantu kubakirwa mu nzu ntibasume. Igihugu kirimo umutekano kiragira kirica ubutegetsi. Igihugu kirimo umutekano ni ubutegetsi bwatowe n'umugambi umwe.
Eli urumva amakenga bafise? Eli urumva ko hirya no hino rimwe na rimwe tugenda twumva abantu bishwe? Ego no kumutakura no munsi n'umunsi nyene ha igipolisi cyugarije iyo quartier wumva amakenga yabo atafise ahagaze yuko umutekano kumbure utaragaruka neza na neza?
Urumva icyo tubona no kwera ibintu by'ibihuha kuko nacu nk'abaduherereye iyo tugenda twakwirikana ibihuha twese tuba twarahunze.
Oya ariko si ibihuha Eli aravuga indira gato akanya gato Eli ariko aravuze ati hari si bihuha hariho umutekano muke mu makaritie nko kumutakura wumva amakenga yiwe adafise ahagaze? Eli ni
amakenga arashaka yogira kubera yuko abo bantu twebwe sinzi nkaho wewe yo baherereye ariko byameze ariko twebwe nkaho duherereye nk'abene gihugu
birumvikana
tukiye twakurikirana kumva twese twoba twaragize twarahunze. Ariko abico mbona nuko bo twite umutima hamwe bakabanganira na leta yacu hama leta nayo icyo noyisaba nuko yogenda ikabahumuriza by'ukuri bakagaruka kubera yuko izabo ndebaza nta zishi byononekaye garuka bakagira mu matu yabo.
Eri
ezo cyo cyumbona cyo bagiririye kuko nta muntu kuba mu buhungiro.
Eri ndabiza Eri
Eri yarakumva
Eri ati nera twebwe nitwaho twebwe twahunze ubutegetsi butatuwe n'abanyagihugu twahunze manda ya gatatu yaswe n'amakungu mwewe n'abanyagihugu n'abarundi tukongera nkamubaza nti Eri izo igwanisho biratwa nico abanyagihugu ijana n'umurango babikuye abo bantu bigihehe kubirasa
kumbure ibyo bibazo. Eli ntashoboye kuvyishura ariko kuri we nkuko yabivuze mu ntara yiwe ya Muyinga amahoro ni yose. Elias kuvyo Eli yari karavuga urashaka kugira icyo uvuze Eli we waravuga ati Muyinga hari amahoro abavuye Muyinga kuko ibitigiri bya HCR birerekana yuko abantu bahunze bava Muyinga none Eli wo mubyirike
nukuri kukijaje nivyo uwo mutamaheri sinzi ko ari umusore iyo bari karaganira nibaza yuko ari abantu benshi yo bari karahuma ibihumbi n'ibihumbi me batosa amazwi n'ibyo ari karavuga kuko uravye umutekano uri mu gihugu n'ukuntu abenshi babandanya basohoka igihugu bakubwira ibiri mu gihugu ama nawe akasavuga ati kwa umutekano ukwiye mu ntara yiwe sinzi nimba imuyinga ukwiye ngira sawa ariko ko numva vrema mu gisagara cy'Bujumbura numva yuko ari ibintu biteye ubwoba nka twebwe tutuhapfa tugirane dutega umutwe ngo turasubiye mu gisagara ibintu tuguma twumva bihaye bihabera
ego
mu atarateka
reka dufate umunywanyi wacu wa nyuma turazi dufise benshi abatari bake ku murongo ariko wakanye katubanye gake reka dufate umunywanyi wa nyuma Pashel uratwumva
ego ndabumva kandi ndabaramukije
ndakuramukije Pashel uherereye he
ndi mu ntara ya Gitega mu Burundi nyine
ego Pashel wumvise ko umwe mu bari ku murongo batumire bacu bavuye Gitega kandi bahunze umutekano muke ibintu vyifashe gute ngahe Gitega
ahubwo ntanguye nyine kuciyumvira numvise uwo muntu yavuze cyo mu bisanzwe nakubiswe n'inkuba kuko narinzi ko hoba hari umunyagitega yoba yarahunze kuko ndavye kuva iyi muvuma ya manifestation itangura Gitega niho hantu habaye ubuhungiro bw'abarundi ngira ngo nka bo mu makarti yose ya Bujumbura natangaye nacyo gituma naciye mbona ko zoba bishoboka yuko aba hari abantu kumbure bagiye muri izo kambi bagenda kubwaga kuku ariko bahunga ibintu bidafashe yavuze ngo imbonera kure abandi bavuze emama ngo barigwanisho byatanzwe jewe aho merereye kandi Gitega nka yose vrema senda yitembera mugabo igwanisho naho ndabona babitanze ntanuwo ndabona ariko arajyugwara ubundi ngo ni intoze nyago ngo bariko bapfize imigambo ika
Gitega yose
nacho gituma wabuje eka je Gitega kabisa ndayizunguruka ntahantu bibaze kuva manifestation yatangura nambire umunsi numwe bayarumvise inkoho ivugira mu ntara ya Gitega nampago karorero ariko rero byiza no muhano bahanura yuko boshira imbere ineza y'igihugu kumbure bo bibaza ngo bahunze ngo turaziye memanda none eske turaziye memanda iricha hoho yoba ari turaziye memanda nta butungane bwari buhari ko bwafashe ingingo twese tukumva yuko by'ukuri ingingo bwafashe ari y'ukuri kandi by'ukuri nibo bonyine bafise uburenganzira bw'ubuca urubanza mu gihe uko ubwo baciye rwabaye rujya twotegezwa kugwemera kujya rero jewe namaze kumva ko by'ukuri iyo hari abahunze kubwanga kuku nk'uko natanguye ndabivuga ariko bibuka ijambo rimwe bibiri ikunda kuvuga ivuga iti umunyabyaha ahunga atakimuhunganye ariko umugororotsi akomeza umutima nk'intambwe rero kubwiza nimba atacyo biyagiriza nibataye nimba bafite icyo biyagiriza ntibahunge mugabo jewe uno mwanya ego sinovuga ngo ijana ku ijana uburundi burafise amahoro mugabo ariho kandi uburundi kabisa ni nk'ibindi bihugu amahoro ariho aduka sinibaza yuko noheba kuba mu Burundi ngo ngiye kuba mu Rwanda daboro n'ubuzima bwaho buranazinze amazi nk'aya ariho ayidaye n'amazi yo mu marobine kugira uyanwe ni ikintu kigoye cyane
birumvikana
pa amazi avuga yuko utandari mu mara
ego ariko Pasheri birumvikana kandi uravuze neza ibintu vyerekeye amahoro umutekano ahuri kandi ugahimiriza n'abavandimwe bawe b'abarundi gutahuka ariko hariyo nabavuga bati je umutekano wanje ntiwifashe neza muri aka kanya bakabona yuko bidashoboka yuko bataha reka duha amasegonda make cyane umwanya utubanye muke amasegonda make cyane abatumire bacu bagira ico bavuze akajambo ka nyuma duhere kuri Anise hama tuje kuri Elias n'undi munywanyi ari mu nkambi ya Mahama mu Rwanda Anise amasegonda make cyane akajambo ka nyuma
akajambo ka nyuma n'oterera nko kubanywanyi shoboye kuganga bari mu Burundi nimwe tuya zikumutekana mu Burundi bwoye abantu bese barakiya kuvuga bari ko baravuga nk'umwanya wa mbere w'umuzinga tugiye yuko ata abantu bahungira bahungira ibihuha ataki na kimwe cyabaye wari gusenga avuga ati kuva ibintu bitangura nta rusasu ruravuga mugabo barazi yuko mu Burundi ibintu bivugwa byose ingorane zose zavuye kuri manda igira gatatu kandi nta utazi yuko ijoro n'umutazi abarundi bapfa mu Burundi rero abatadukiye kumenya ukuri tukamenya ukuri tugashyira ahabona tukavugisha ukuri atanga guhengika ati navuga isi nkava mpanwa cyangwa bakangirira nabi.
Ego, reka duha akanya Elias. Elias, akajambo ka nyuma.
Ego, akajambo ka nyuma nushikiriza abarundi bose yaba twebwe turi mu buhungiro n'abari mu gihugu nosaba leta y'u Burundi n'amakungu yuko yofasha kugira ikibazo kiri mu Burundi abwo gitorega umuti n'ingoga hama nimba dutahuka dutahuke hari amahoro atekanye abarundi bose batekaniwe ama murakoze
murakoze
batazira kugwana pado
mwakoze cyane. Ndashimiye abatumire bacu murantunga munywanyi wacu mu nkambi yo mu Rwanda tu akanya katonye gato cyane. Ndashimiye abatumire bacu bose baduteteka bakaza kuvugana natwe ku bibazo babayemo mu nkambi z'impunzi. Ndashimiye n'abaduteza amatwi mwari kumwe na Oriane Tangisha kano kwiragishwa rya Amerika. Mugire umunsi mwiza naho butaha.